Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Ikaze ni gwanyu mwebwe mwahisemo gukurikira ibiganiro vya Radio Indundi Culture tunabahikaze muri aya makuru mu rurimi rw'Kirundi ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru. Satura ubwato imwe mu ndwara zibangamiye imirima y'imyumbati muri zone ruyaga komine Mugere ntara ya Bujumbura kubera ico gitegwa casa nkani narico gitunze imiryango aho mu ruyaga abahaba babandanya gutabaza ngo indwara ziriko zitera imirima y'imyumbati zitore gumoti ubukene butarinjira mu miryango. Ingingo zigabanya ibiciro by'inyama ziriko zifatwa n'abarongo ya makomine mu ntara ya Bujumbura ziriko zirakigwa neza n'abatandukanye cyane cyane aho umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abazidandaza ariko barasaba n'ingingo merekeza narijyaho barabata ariko barubahiriza izo ngingo zishinga ibiciro bishasha. Bahisemo gufashanya hagati yabo kugira basubire gukora inyuma yabo bakorera haterewe n'umuriro. Abo n'abadandaza bakorera hari isoko y'imbaho ya Jabe ni muri komine Mukazi ntara ya Bujumbura ariko nabo barasaba gushigikirwa cyo kimwe nuko bene ibyo bibanza by'ubudandaji byo kingirwa imiriro isa n'ibibangamiye muri iki gihe. Murabimenyeye iminsi yose ya kabiri mu mpera z'amakuru turabashikiriza inkuru yiharije iby'amagara y'abantu. Iyo umunsi tuvuga ku bimenyetso by'indwara yo kuruko bizwi nka eczema, ibyo byose ni mu idonido ry'aya makuru agarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari, ijwi ni rya Odironkeje Imana.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'uburimyi. Abanyagihugu baba ku mitumba itandukanye ya zone ruyaga komine Mugere ntara ya Bujumbura basaba ko bivyigwa kugira haboneka umuti ku ngwara zibangamiye imyumbati muri ico gice ntara kama ya Migwa. Iyibangamye muri iki gihe kuri iyo mirima niyahawe akazina ka satura ubwato ituma mu mizi y'ico gitegwa habora. Abo banyaruyaga bafise ubwoba ko hashobora gutera inzara muri ico gice narijye umwumbati ari kimwe mu bitegwa biharimwa gusumba ibindi. Uburongozi bwa zone ruyaga buremeza ivyo ndwara ya satura ubwato bukamenyesha ko ico kibazo kinazwi n'inzego zitandukanye zibukurira bugahamagarira abarimyi kuguma bakurikirana ibitegwa vyabo kuva mu itera mu kurindira ko hari yindi nyinshi iboneka. Ejide Nahayo.
Maro Ruyaga na Muvune Mboza imwe mu mitumba ya zone Ruyaga ivugwamo iyo ndwara ibangamiye igitegwa cy'imyumbati abaho bahaye akazi na kasatura ubwato. Abarimyi dusanze kuri iyo mitumba basigura ko umuntu agiye gusoroma asanga mu gice cy'imizi haraboze.
Mu kuzimu igitegwa ubwe kugisoroma ngo urabanyamwumbati ugasanga uwo mwumbati waraboze hama iwusoromye ugasanga icyo gitegwa kirumye. Iyo ndwara tuyita satura ubwato.
Iyo ndwara y'imyumbati ni ukuvuga hejuru igitegwa kiruma kandi ibyo bintu basibira kuyorobeka ko kikiriko kiraduga ariko birangira cumye. Mu kuzimu ugiye gusoroma usanga imyumbati yose yaraboze.
Abanyagihugu baho muri zone Ruyaga baremeza ko iyo ndwara satura ubwato ifise ubukari busumba ubwizwe nka mozaike yo abaho bavuga ko isa n'iri kwiragabanuka.
Mozaike bitegwa vyaruma mababa gakongatara mugabo nubwo wasoroma waraka kuronka myinshi mugabo waronka ko nkibira ariko iyo yindi ngwara bibora yose.
Ico gice kiri mu birimi gitegwa cy'umumbati gusumba ibindi abaho bafise ubwoba ko hashobora kuba igabanuka rya mikoro mu miryango bigatuma haduka inzara.
Bisa bicaye inzara bisa bari mu bindi kuko babiri byose ko bizi. Oya iyo ngwara nayo umva boyica
uwo mwumba tumaze kuwusoroma ugasanga uraboze usigutaye mu murima ntutaha urumva ko ari yanza n'ibigarutse kinjira mu rugo kandi uba wararimye.
Kubera igaruka garuka ry'indwara ku gitegwa cy'umumbati abanyaruyaga basaba inzego za leta zijejwe iby'uburimyi kurondera icyo tumaze ituzwa.
Uraba ukungene bashobora kuduhe bakatuzanira ishobora kugwanya iyo ndwara satura ubwato ngira ni wo muti ene umuti.
Ivyo ndwara satura ubwato ibangamiye igitegwa cy'umumbati aho mu ruyaga biremezwa na Marie Claire Nzeyimana arongoye iyo zone wavuga ko ivyayo bizwi n'inzego zimukurira ariko kandi kwakiri mu barindiriye ko waboneka inyishu agatera kama abarimyi kujya barasuzuma imirima kuva mu itera. Ndwara zibandanya kubangamira igitegwa cy'umumbati cyane cyane muri iyo ntara kama ya Migwa ni mu gihe abaho bemeza ko kiri mu bitegwa bitunze imiryango bakavuga ko iyo umwimbu wagenze neza bashobora kwimbura amatoni yaba batandatu ku hegitari imwe.
Ejide Nahayo urakenuye mu bijanye n'iby'ubudandaji bamwe mu bihereza inyama bo mu gisagara cya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi basaba ko ibiciro bishasha biherutse gushingwa n'abajejwe intwaro byo kubahirizwa n'abadandaza bazo abanyabujumbura bavuga ko iyo ngingo bayakira neza ariko bakanegura ko itari kwirakwirikizwa nk'uko iri ku badandaza inyama bamwe bamwe ku ruhande rw'abadandaza inyama bashikiriza ko haragahombo bagira mu gihe barangurira ibiciro bitahindutse bagasaba ifatwa ry'ingingo merekeza cyane cyane aho barangurira naho ibiciro bikagabanywa Claire yakankundiye
Abo bihereza inyama bo mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko bakiriye neza ingingo yo kugabanya ibiciro ku nyama.
Bakira neza cyane kubera batugabanije ibiciro twese tukashikirwa n'abatoro.
Ariko banigura ko hose itariki irakurikizwa neza.
Umuso bamaye kuri 17 bivuze ko ikiro ari 35. Nonya ikiro cy'inyama nayo nyene ni bakorora. Yahubwo numva ko basize baradusubiza amahera.
Ko natwe batugabanije ku mwaka twatugura. Batuha kumbi 25.
Tubajije abadandaza b'inyama nk'abakorera mu masoko bemeza ko igiciro bacubahiriza.
Ikiro cy'umusoso tukigurisha amafaranga 30. Ikiro cy'atangacanga tukigurisha amafaranga 25. Ikiro cy'ubutumbutumbu tukigurisha amafaranga 15.
Aha bagasigura n'igituma babwiwe mu nama n'abajeje intwaro iyo ngingo yarafashwe.
Imbere nyamukuru batubwiye ko yuko ngo ibiciro cy'inka ngo byakorotse
Yamara biduga ko haragahombo bagira mu gihe ibiciro bitarahinduka aho barangurira.
Niko batakoroye aho turangurira. Yobe barakoroye basaha isawa. Umvibe yagumye ya indi nyine. Ndumva nanyo gutubati kironkomba cyo home. Ije sanga riko dukoreye baba ndi nyine twaranguriye bo nyine.
Abihereza inyama basaba ko ibiciro vyo kubarizwa hose aho zidandazwa naye abazidandaza basaba ko hofatwa ingingo merekeza ibiciro bigahinduka aho barangurira.
Nje no basaba ko yo dukororera nababone wo mu isoko baka tumanurira inyama bagasubira ku giciro cya leta.
Kusaba yuko turanguriye nabo bokorora ibeyi.
Muri komine Mugere ikiro cy'inyama y'umusoso kigugu 228 mu mafaranga y'amarundi. Muri komine Ntahangwa naho ni 30. Mu gihe homi inyama zicanze n'amagufa zitwa cangacanga zigurishwa 225. Imbere y'ingingo y'ishingwa ry'ibiciro bishasha ku nyama na bamusanteri bizo komine nk'ikiro cy'inyama bita cangacanga cangurishwa hagati y'228 n'230 umusoso nawo hagati y'230 n'235 ku isoko mu kurangura abo bazigurisha bavuga ko bahora bagura hagati y'222,500 n'224 kandi ko bikiruko gushika ubu
tukivuga ibyo nyene by'ubudandaji ibikorwa by'urudandazwa mu kibanza kigurishirizwa mu imbaho n'ibizihingurwamwo co kwijabe biheruka guhitanwa n'umuriro muri komine Mukazi ntara ya Bujumbura biriko birasubira bukebuke ni nyuma y'ikiringo kingana n'ukwezi hafi iyo mpanuka ibaye abakorera muri ico kibanza bemeza ko bahisemo ingendo yo gufashanya hagati yabo kugira basubire gukora nk'uko bagenzi bacu bavyiboneye uwariwe wese niwe yisanurira ikibanza abamaze gutangura ibikorwa barabishima ariko bagasaba gushigikirwa nuko hofatwa ingingo zotuma amasanganya nk'aya guma yisubiriza mu bibanza nka bene ivyakingirwa Norris Nduwimana
Uko niko biba bimeze mu masaha y'umurango muri ico kibanza aha bene bibanza bariko bateranya imbaho kugira basubize ibintu mu buryo abandi nabateranya ibyuma n'umuyaga nkuba Kuzindi mpande naho bikogwa nk'ibi biramaze kurangira aho habera ibikogwa byo kugura no kugurisha imbaho nk'uko atampanuka yoba yarahabaye abo tuhasanze bashima ko byakunze ko basubira kwiyungunganya naho bamwe bagifise ibikomere by'ibyabaye
ba turakora nyene ke ubwo nyene tukabishimira Imana mu buzima
nutaro bakafumaza kirirwa nga kabisa karaba ko hari no mukopesha n'urubaho akafumashinga n'imbaho zingahe basi
ugushima birashika no kubakora akazi ko kwikorera imbaho aho no kuzishira mu miduga habo bita bakarani Juma avuga imana numwe muri bo
sijya mbere haduka muri bo cya dushomera twebwe twifuza ko twumwa twikorera akazi neza aba bantu batwononera baratubwira nabi
ariko rero bene imitahe bavuga ko kwisanura ibibanza atari cyo rushi bafatiye ku byo baheruka guhomba ariko gusaba ubufasha bo natuma ico kibanza kizitirwa
n'icyoroshye kuko bumvara ubukene bwarateye nta mahera haro ni ibintu byarahiye nta mafaranga haro nka banki yashaka kugurana abantu bagamenye boko
mu kurindira kw'ivyo biba umukuru w'isoko ry'imbaho yo kwijaba aha muri Mukaza ahimiriza abahakorera gufashanya Amos Nibogora nk'abaserukira ati twoshigikirwa
turaza turafashanya nkuwahishije arashaka kujya kumugenda ati mpambaho zitanu canke 10 cyangwa 20 kandi cyaka koko abajejwe intwaro nzego za leta barakwiye gushyira amazi mu masoko hajya babonye umucyamwe wadutse bakara kumwe n'abacyo bado
mwijiro ryo kwa 2022 ruheshi guheze aho impanuka y'umuriro yaduka yabaye inshuri gira gatatu kuva mu 2014 isoko ry'imbaho ryo kwija birifashwe n'umuriro rigasha rigatokombera byimfata kibanza umunsi risanganya riheruka riba hugwego rujeje intwaro wemeje kwica kabiri c'uburinganire iryo soko rifise cafashwe n'umuriro aho hose hari habitswe imbaho n'ibindi bikoresho hongera hatokombera imindugi ugwa muri 200 yari hasanzwe hafatwa n'amashengera 2 co kimwe n'ishure rimwe bihegereye inkomoko y'umuriro yamara ntiyigeze imenyekana ico bikoze mu sitanteri wa Mukaza aho zabadandaza bahuye n'impanuka yavuze ko amatohoza yatanguye
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu kuri Radio Indundi Culture arabandanya abarovyi b'abarundi bakorera mu kiyaga Tanganyika baranegura ibikoresho bakoresha muri ico kiyaga muri iki gihe ko bitabaha umwimbo shimishije wa mafi batanga karorero k'amatara ibikoresho byo kwerekana hari amafi mu kiyaga n'ibindi basaba ko boronswa ibikoresho bigezeho kugira umwimbo wa mafi ushobore kwiyongera narya bavuga ko asanzwe agwiriye muri ico kiyaga yotamira tuzi
Muri ivyo bikoresho abona ko bitari ko biraborohereza mu kuronka umwimbo w'amafi ni nk'amatara akoreshwa ni bateri
amatara ukoresha akoreshwa n'amabateri urabona ko ari amabateri aya basaritsa nyene aya masampira akora ku miduga n'ibindi amatara yayo nayo nayo aya maramu birasobanuka nakora mu nzu bya mwangazi wo mu nzu none wosobora kumureka ngaha gusika hari kubera uyu mwangazi nta metero Ijana ziosikana, yasawa kushikana ime tiro nga mirongi tatu, mirongi vina zitanu, change mirongi ina.
Ikindi berekana na mato 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 bakoresha, akozwe n'ibiti hamwe nibura igikoresho vyo gusuzuma ahara mafi.
Kumwe bavuga bakoresha ubwato bunini, natwe bibaye twobukoresha n'ivyo vyo bavyiza. Change tukaroba ivyo tuzi, ko nk'ubu turageranya ati tugende iminota 30 cyangwa amasaha 2 ucuhagarara. Kubura kuronka naho nyene wahagaze. Urumva ko tabuhinga turaronka. Hari hanze baratubwira ko bakoresha amajimera maradara akamenya ata ahamafi duhagaze arahari kandi atandukanye ameze uku n'uku kuva twetura bamitombozo
ivyo byose bikaba bituma baronka umwimbo muke wa mafi mu gihe mu kiyaga Tanganyika bemeza ko amafi ariyo kubwinshi
rimva rero nko kuvuga ati umwimbo warabaye muke kubera ivanye nawe yindi bari ko barakoresha karese kwa ngo ntizihari ziravyarana kubwinshi
abarovyi aha bagasaba ko boshigikirwa
mu burimyi urabona ko bagerageza bakarondera intabire bakafa bayigura amafaranga bene gihugu rero sinziko araho babaduserukira mu gwego gw'uburovyi byoba bigora gatoyi canke sinziko twaba twibagiwe tutarimo mu batwagwa kubera ntitubona iyo biva niyo bija ko hari umunsi harimwe none nimba hari na finance mayo biboneka ntako tubibona none ntibadodora bavuga ko dufisike yagatanganika dusabira natwe mu byo byoshora twiteze imbere ko twobironkamo ko ubuhinga tuko dukoresha n'ubwa kera kuva kuri basoko gute batododorera tugahinduka ukaba ubuhinga bw'ubu uye bugezweho
ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburovyi bwari bwahawe imiliyoni 600,000 yo kugura ibikoresho mu mwaka uheze w'amafaranga mu gihe uno mwaka bwahawe yarenga miliyaridi 21 z'amarundi
tugaruke mu bijanye n'uburimyi ubuyobozi bw'ikigo kijejwe gukurikirana igitegwa cikawa mu Burundi odeka kivuga ko hagiye gutangura kwegeranywa ikawa itashoboye guhishira ku gihe mu isizeni ry'umwaka w'2026 2027 kuva mu ntango z'indwiza Vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umuyobozi mukuru w'ico kigo Oscar Wikunda akanasaba abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ko atakawa yogurishwa biciye mu nzira za magendu akanamenyesha kandi ko iyo kawa izogurwa ku giciro yaguzwe ko mu mwaka kweze arico c'ibihumbi 7 ku kiro tumukurikire
Haribonekeje ikawa itashoboye guhishira nkuko bibereye maze mbere ikumira ku biti ibyo navyo bikaba byatumwe nuko imvura yagiye iyo kawa itarashika aho yohishira abene gihugu cyane cyane abarimye bikawa bakaba barashoboye guca bayitegurira muhiri wabo iyo kawa yateguriwe muhiri wabo bivanye nuko itashoboye guhishira bibereye igiye gutangura kwegeranwa biciye mu buhinga bwa none guhera ku munsi wa mbere igenekerezo rya 28 z'uku kwezi kw'indwi gushika igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene iyo kawa izokwegeranwa n'ababisabiye uruhusha bakongera bakaru habwa n'ikigo Odeka twisunze ibiri mu rwandiko twabandikiye biranga uzokwegeranya ikawa Iyo kawa kandi ikaba izogugwa nkuko yagugwa mu kwaheze amafaranga ibihumbi ndwi n'ukuduga bivanye n'ukuntu yateguwe bakaba bagiye kuzomenyeshwa ibibanza izokwegeranirizwamo muri uwo mwaka. Abarimye rero tubasaba yuko iyo kawa begeranije bashobora gutonera muhira bo yigumiza muhira aho bayibitse kugira ntishobore gufatwa nkuko yo bari fraud. Tugasaba rero abajejwe intwaro abajeje umutekano hamwe n'ubutungane ko boturabira ikawa canke abantu bagerakeza kuyisohora imbibe z'igihugu maze nkuko vyama bigenda bo bayifatanye bamukorere dossier hanyuma iyo kawa icishobora gushikirizwa ikigo Odeka kugira idandazwe iheze ije ku makonte ya leta.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Mwamaze kuvyumva ubonaho numwanya w'inkuru yiharije ivyamagara y'abantu tubacikiriza imisi yose ya kabiri umunsi tukavuga ku indwara y'urukoba bita eczema mu rurimi rw'igifaransa. Umuhinga yanonose iby'indwara z'urukoba muganga Jean Berkimas Ntibwayo avuga ko iyo ndwara ikunze kumara umwanya muremure kuyigwaye. Umuhinga agasigura ko bimwe mu bimenyetso biranga harimo kwiyagaza ku rukoba mu nyuma rugasa nk'ibara ritukura. Inkuru yihereje iby'amagara y'abantu uyu munsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera.
Ingwara y'urukoba bita eczema mu rurimi rw'igifaransa ni ingwara itandukira mbere imari gihe kirekire. Muganga yanonoso ingwara z'urukoba Jean Berkimas Ntibwayo yavuga ko ahanini iyo ngwara yibonekeza umwanya urukoba ruba rwatakaje ingufu zo kwikingira. Aho uyo muhinga ashikiriza ko yibonekeza cyane mu gihugu.
Ingwara ya eczema ni ingwara y'urukoba ikunze kumara igihe kirekire idatera ikira ubwo nyene iragwira ye cyane gose mu Burundi.
Hari biharuro
nta biharuro dufise ko mu Burundi turacyafise ikibazo cyo kwegeranya ibiharuro ahandi basanga bafise cyuve bita registre de maladie hanyuma ku mwaka bakavuga bati la prevalence igwa ku bantu igihumbi kumbure bagendeye nk'irivuriro aba bafise ibiharuro ni
kubijanye n'ibimenyetso yo muhinga sigura ko urukoba rubagumye gihe cyose umugwayi avuye mu mazi.
Ibimenyetso vya mbere bigaragarira ku mugwayi biba biri ku rukoba. Ibimenyetso kenshi akunda kugira usanga afise urukoba gumye, urukoba ubona ko yavuye mu mazi ruca gumagana urukoba rwuma cyane gose.
Ikindi yerekana nk'ikimenyetso cy'iyo ndwara ni uko umugwayi igihe yiyagaje urukoba ruca rusa n'ibara ry'agahama.
Abandi usanga urukoba rwabo ruca rugomba kurungurira rukaba nk'urutukura ko yiyagaje ukaza ubona ku mubiri hararunguriye haratukura. Hariho abandi eczema de contact wambaye isaha nzobona haraje duherehere aho yambarira canke umugufi fuchanye here ni chankirato yaho biyo eczema cyitsaho nyene aja en contact ni sho kintu wacize ku mubiri niho aca hazu duherehere ukaguma wiyagaza.
Jean Berkimas Ntibwayo yamenyesha ko ufise ingwara ya eczema ashobora kugira ibikomere ku rukoba.
Ndashobora kuzana ko nibisebe kuko uko wagaza cyano two duhere turamenagurika tukavamwo udusebe utwo duherehere tugaturikamwo amazi uko uburiko uri yagaze. Kindi gishobora gushika nuko urukoba rushobora kuvyimba rukavyimba aruko uyagaje.
Ingwara yibonekeza ku rukoba bita eczema ni ingwara imaze igihe kitari gito naho baterekana umwaka yato. Iyo ngwara kandi iri mu ngwara zifata abana cyo kimwe n'abakuze.
Olivier Kwizera urakenuye. Ninahana makuru twari twabateguriye agarukiye mu rurimi rw'ikirundi abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire. Nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubera intwari yamfashije amajwi arabashikira. Odironkeje Imana nayo yabashikirije ndabifurize kugira amahoro iwanyu mubandanye mu gihugu n'ibiganiro vya Radio Indonde Kiritu.